Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti banywanye mwabonye butandukana ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika muri kumwe na Thomas Kamirindi mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikire kuri FM 88.8 n'ibicyenda ya radio ijwi riyobora Voice of Muhabura mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 25 metero 31 na metero 41 aha mu Burundi nyine amatora ashigaje cyumweru abashumba ba Kiliziya Gatolika y'u Burundi baboneyeho gusaba abashinzwe umutekano gufata kimwe abiyamamaza bose
ikindi twaneguye kandi kidahumuriza nuko mu mvugo no mu mbyino za bamwe bamwe mu biyamamaza harimo amajambo ashobora kubabaza no gutyoza abandi amwe yo mbere agashobora no gukabura agatima k'uburwanyi mu bayabwirwa
Musenyeri Yoakimu Ntaondereye n'umushumba wa diyosezi ya Muyinga akaba n'umukuru w'inama y'abepiskopi Gatolika by'u Burundi. Muri Uganda, generali wavuye ku rugerero Henry Tumukunde yaraye afunguwe by'agateganyo. Mu Rwanda, urukiko rwa gisirikari ejo rwatangiye kuburanisha abasirikare baregwa gufata abagore ku ngufu. Ni mukanya mu makuru y'ibiyaga bigari ariko nk'uko mubiza banzirizwa nayo hirya no hino ku isi. Chuti z'ijwi rya Amerika rero koko duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Twayateguriwe kandi turayagezwaho na mugenzi wacu Aloyiz Bigirimana.
Mu Rwanda Théophile Ntirutwa yahoze ahagarariye ishaka FDU inkingi mu gisagara cya Kigali avuga ko mu masaha yegera Samuel Zijoro kuri uyu wa mbere iwe mu murenge wa Muyumbu mu karere ka Rwamagana hatewe n'abantu bataramenyekana bahikira umuntu uko niko yabwiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa
haza abantu bashoriye umuntu witwa Rudasingwa Jean Bosco ari kumwe na mushiki wanjye witwa Nkwatansi no bahita basunikira mu nzu umuturanyi wanjye witwa Rodward Hazimana wari wicaye ku muryango we bahita bamufata bamuterera mu nzu bahita bafata umupasiteri twari kumwe bahita basunika gusubira mu nzu bamutera ifota bamukubita inyundo nyinshi ndumva baramujandagura cyane barangiza kuvuga ngo twashaka ngo nimukire kumwakishe fata abandi bose barya batatu yabo barababoka maze kubabona nahise nsubira inyuma muri kontwari ndaryama basohotse bazi ko nta wundi muntu urimo baradufata baradukingirana ubu n'uyu munsi n'uyu mwanya turacyakingirana kuko ntawahageze turi kumwe n'umurambo amaraso ari kuvirirana uretse njyewe abandi mu bo twari kumwe bose bari kuva amaraso menshi menshi cyane twabuze uwadutabara ntabwo twabamenye haje abantu cyakora bari bambaye imyenda y'igipolisi bahita bavuga ngo umwita nk'uko hejuru abo bantu nabogonye bakingira umutima urangije mfite nkikubita hasi ndaryama ndyama muri kontwari ahantu baraza bandenza h'intebe babatema burungu abandi babohereye amaboko inyuma n'uyu mwanya baracyaboshye abandi basa n'abibohoye ariko baracyari na bya ya migozi babohesheje gutyo harimo abambaye igipolisi n'abambaye imyenda ya gisivili
Igihugu cya Afrika y'Epfo kuva kuri uyu wa mbere cyarinjiye mu ndwi igira indwi hakurikizwa amategeko agamije kugabanya ikwirakwira ry'umugera wa corona. Abategetsi bavuga ko ayo mategeko yagize ihinduka mu kugabanya ubukari bw'uwo mugera ariko abandi basaba ko bikwiye ko izo ngingo zikurwaho n'ingoga kuko zasinzikaje abanyagihugu. Umukuru w'umugambwe Democratic Alliance utavuga rumwe n'ubutegetsi John Steinhuis avuga ko izo ngingo zabaye umutwaro uremereye ku banyagihugu basanzwe bahanzwe n'ubukene hamwe n'ubushomeri. Perezida Cyril Ramaphosa ariko yashikirije kuri uwa mbere ko igihugu cinjiye mu gihe yisi cyo gupima, gusuzuma no kuvura. Abategetsi muri Ethiopia bararungitse za kajugujugu gucucagira imiti ku murwi mushasha w'inzige zateye ibiterwa kandi zigiye gutuma igihugu kijya mu bukene bw'ibifungurwa. Abategetsi bavuga ko inzige nyinshi zinjiye mu ntara ya Oromia mu manuko bwa Ethiopia mu ndwi iheze zivuye muri Kenya na Somalia kandi zatumye ibihumbi by'abanyagihugu bata ingo zabo. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku bifungurwa n'uburimyi FAO rigabisha ko kuva mu kwezi kw'indwi hazoba uwundi mugwi mushasha w'inzige zizokwinjira muri Sudani zivuye muri Arabia Saudite. FAO ivuga ko zishobora kuzokonona ibiterwa hamwe n'indimo abanyagihugu bazeye ko uburaro n'uburamuko. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko kuva kuri uyu wa kabiri itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu kiringo cyo guhagarika imirimo kubera COVID-19 kizorangira mu gihugu cyose. Putin yavuze ko ari ngombwa ko abantu badatakaza ubuzi kandi n'ubutunzi ntibusinzikare. Mu gihe amahinguriro hamwe n'abakora ubwubatsi bitekanijwe ko basubira ku mirimo kuri wa kabiri, abandi bakozi bakorera mu biro bagiye kubandanya bakorera mu ngo zabo. Kaminuza John Hopkins yo muri Amerika ishikiza ko gushika kuri wa mbere Uburusiya bwagira kane mu bihugu byasinzikajwe n'umugera wa corona. Ibimenyesha makuru mu Bwongereza bishikiriza ko igipolisi mpuzamakungu cya Interpol cyarungitse umutahe wo guhagarika umunyamerika kazi yagirizwa kwica umuyabaga w'Umwongereza amugonze n'imodoka mu mwaka uheze. Anne Sakolas, umukenyezi w'umudiplomate wa Amerika w'imyaka 42, ashobora kuzofatwa aramutse asohotse Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sakolas yavuze ko afise ubudahangarwa inyuma y'iryo sanganya ryabaye mu kwezi k'umunani mu Bwongereza ryatumye haba icuka kibi mu migenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri. Ubwongereza bwasabye ko arungikwa gucirirwa urubanza mu gihugu, ariko umushikiranganji w'imigenderanire ya Amerika n'amakungu Mike Pompeo yaravyanse mu kwezi kwa mbere. Leta y'Ubwongereza yashikirije kuri wa mbere ko itegekanya guhamagarira uwo wese azokwinjira mu gihugu n'indege cyangwa ubwato kubanza kwikumira mu kibanza cya wenyine iminsi 14. Abategetsi bashikiriza ko igipolisi kizoza kiragenzura ibyo bibanza. Ishyirahamwe rihurikiyemo abakompanyi y'indege mu Bwongereza ryavuze ko iyo ngingo izokwica urujya n'uruza mpuzamakungu kandi bizosubiza hasi cyane ubutunzi bw'igihugu.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutegezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye ku maradio yanyu, mudukurikira no ku rubuga rwa internet wa3@ radio yacu voa.com, no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Burundi amatora azatangira kuwa gatatu w'icyumweru gitaha, ashigaje rero iminsi 8. Abashumba ba Kiliziya Gatolika b'u Burundi basohoye itangazo rijyanye n'ibi bihe by'amatora, risomwa na Musenyeri Yoakimu Ntaondereye, umushumba wa diyosezi ya Muyinga, akaba n'umukuru w'inama y'abepiskopi Gatolika b'u Burundi. Barasaba abashinzwe umutekano gufata kimwe abiyamamaza bose. Iyi nkuru turayigezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Muri iyo jambo, Musenyeri Ntaondereye asanzwe arongoye diyosezi ya Muyinga amenyesha ko iminsi 15 irangiye abanyapolitike ndwi bariko bahiganirwa ikanzu cy'umukuru w'igihugu muri rusangi bashima ingene bavyitwayemwo. Ariko hari n'ibindi abasenyeri banegura, nk'uko tubishikirizwa na Musenyeri Yoakimu Ntaondereye.
Ibidatunganye twagaye ni nk'ukutihanganiranira kw'abatavuga rumwe mu bya politike bamwe bamwe. Turababazwa cyane n'uko uko kutihanganiranira kwashikanye bamwe muri abo ku rugero rwo gutana mu mitwe, bagakomerekanya mbere hamwe n'ukwicana bakicana umengo nta cyamira. Turateye ivyatsi kandi inyuruzwa ry'abantu ryabaye hamwe hamwe, umwe we mbere muri bo akaba yatowe ikiziga heza iminsi 4. Turaneguye kandi ugusotorana, ugutotezanya no kuburabuzanya vyabaye hamwe hamwe, abashinzwe kubanguranya no guhana nabo bikabagora kubishyira mu ngiro ataguhengamira kuri nkunzi. Ikindi twaneguye kandi kidahumuriza nuko mu mvugo no mu mbyino za bamwe bamwe mu biyamamaza harimo amajambo ashobora kubabaza no gutyoza abandi, amwe yo mbere agashobora no gukabura agatima k'uburwanyi mu bayabwirwa.
Kubera iyo yose banegura, abasenyeri barafise icyo bahanura.
Icya mbere duhanuye nuko abo bose bariko bariyamamaza be n'abanywanyi babo bo kubaha kandi bakubahiriza ubuzima bw'umuntu n'agateka kiwe uwo ari we wese n'uko angana kose. Raba Gaudio Met Spes, agace ka 27 akarongo ka 3. Bibuke ko ubwo buzima ari katihabwa. Ubuzima tubuhabwa n'Imana kandi niyo yonyine ifise uburenganzira bwo kubusubirako. ibyo uko mu gihugu cyacu mengu kwica ntacyo kukivuze babigira umuziro. Icya kabiri nuko abo bose bari ko bariyamamaza kumwe n'abanywanyi babo bo kubahiriza ingingo zose z'itegeko rigenga amatora be n'amasezerano ngenga nyifato abo biyamamaza bagiriraniye hagati yabo atagahato. Abategetsi nabo be n'abashinzwe umutekano bagahanura cyangwa bagahana cyo kimwe ababirenze ko bose atamwana n'ikinono.
Musenyeri Ahondereye asaba abajejwe gutunganya amatora kuhabera abashingantahe b'ukuri, asaba ashimitse ko inyuma y'amatora abahiganywe bo kwigisha abanywanyi babo gushyiraho intahe ishize.
Abashinzwe gutunganya amatora be n'abategetsi nabo bagume barikanuye kugira ngo habeho ukwishyira n'ukwizana kuri bose kandi abahiganwa bafatwe kumwe mu butungane. Twarabisabye mu itangazo twashikirije ku munsi mukuru wa Pasika, none n'ubu turabigarutse ko kuko birahambaye. Icyanyuma tutodeha nukubasaba dushimitse kwitegurira kwemera gushyiraho abarekuriwe gutora bazoba bashize, ntiyagire uwudukwegera uruhagarara n'intambara. Nimwirinde kwemeza abanywanyi banyu yuko byanse bikunze ari mwebwe mutegerezwa gutsinda. Mwongere mubasubire ko hakiri kare, mubakebure, mubabuze kugumuka. Uwuzoba adashimye ibyavuye muri ayo matora yitura ubutungane maze nabwo bumutunganirize neza. Inama n'ingingo bize bisumba ingimba.
Abasenyeri Katolika b'u Burundi barasaba kandi abamenyeshamakuru bajejwe gutanga amajambo mu bimenyeshamakuru vya leta kubikora atankunzi niho bazoba biyambitse umutamana. Abasenyeri bahanura amenyeshamakuru ko n'uwitiyamamaje uwo bivuga atakurya umunwa niho abarundi bazomenya ukuri. Desirato Ngimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desirato Ngimana, tube tugumanye utubwire uko wakurikiranye ejo bamwe mu bahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu uko rero biyamamaje. Leonce Ngendakumana yari muri komine Rugombo, intara ya Cibitoke, Rwasa Agaton yiyamamarije mu ntara ya Rutana. Desire, umwanya no wawe.
Akona kamwe mwikarangwa ku kibuga cy'umupira w'amaguru cha Rongero muri komine Rutana mu ntara Rutana, aho agatogwasa wa Senere yiyamamarije. Yemereye abanywanyi biwe ko aramutse atsinze ibyo adakekeranya azofasha cyane igisata cy'uburimyi n'ubworozi. Muri ibyo bisata akamenyesha ko ihangiro ryiwe azoba yarishyitse ko n'abarundi baronka umusesekara mbere bagashorera n'amakungu.
Uyu munsi turavuga ngo abarundi ngo n'abarimyi, abarundi ngo n'aborozi. Ndaje ndabwire yuko nkora abagukije kugice cy'aborozi gukarorero. Aha twose twobuka tuti abarundi tweze tunywa amata. Tworonka amata dukwiye. Urumva ko ubwo bworozi buracari hazi cyane. Ubwo bworozi rero bubwizwa kuzamuka. Ibikenewe ku barundi bose biboneke, nibishora gushogwa no mu mahanga biboneke. Aho niho tuzaba twateje imbere by'ukuri ubworozi. Uburimyi turarima ibitoke tukavanga n'imyumbati n'amateke n'iki. Yego ukavuga ati jye mu rugo iwanje ndikwije sinja gusuma. Mugabo ubwo burimye ugasanga nubwo wowe urariye ugahaga nacyo bugufasha. Hageze yuko ugura uniforme y'umwana ugasanga urugo rwaca kwambambira umugenzi ntinyabona araba ko wongurana. Urwaye ugasanga n'ikibazo inyene waje kwivuza. Ni byiza rero yuko umwe wese icyakora, nimba ari umurimyi, nimba ari umurobyi, nimba ari umworozi, nimba ari umumekanisi, nimba ari inde, uwo mwuga arangura umuha amahirwe yo gushobora kwikenura mu byo akeneye byose.
Mu ntara Cibitoke mu burengero bw'u Burundi, aho Leonce Ngendakumana wa Frodebo yiyamamarije, yemereye abanyacibitoke intara ihana n'uwe n'u Rwanda ko azokora ibishoboka byose kugira imigenderanire isubire kunaguka, abanyacibitoke bongere bagenderanire n'ababanyi babo b'u Rwanda.
Ariko dukeneye kumenya igituma kuva ku ndwara za cyane uta ku ndwara z'abakoloni, indwara za gisirikare, indwara za demokarasi, igituma umunyagihugu aguma mu buca rekweyi. Ugasanga bamwe bashyize imbere batabigiriza izo mabuye batira ataraboneka amafaranga ariko bagakongera ngahagahagwabo ikunga yego amasoko bumvise nyirabo bakarandagura ukamenga n'imana zayo. Nicyo gituma ingingo ya mbere tuzofata cyakurundi bibe zuguruye abantu bakize bakizana bakatiyo ataka bakizana abantu bari bizanye n'umukuru w'igihugu nyirangaranye ingingo ya mbere tuzofata ni ugusubiza ijambo umunyagihugu abanyagihugu baratse ijambo nta jambo mufite
ikindi rero sinyenda ku mana yamenyesheje kuzokora aramutse atowe no guhagateka abakozi ba leta bagasubira kumva ko amashuri bize batataye umwanya
aba barimo batugurwa batabonetse ngo bigisha abantu ngo bigisha abwe ntibuba ara tamu mwari wa cyemu pira ngo nuko atiki nabakora amasani yongira inane kuri yongira inane ubana cyamanza nta jambo bagifite ngo cyubanza arinda ku kuri telefone ngo ndaruce gute cyera muganga ugushite kwa muganga ugwaye kwa muki ariko ubu ushite ngo toke toke na mahera wanga gutaha utera kugera ku rugwa kara kure urumba rero abo bantu bose n'abandi kwa kudonda ngura haja na afrikane na bakozi kwanza na bonye bango za kwe kinwa uri abanyamadini na bonye basigaye bacurangwa ngo kukiwaje nico gituma abantu bose bataka ingingo ya mbere yo kubasubiza
ijambo kuko nibo bene igihugu bakuno munsi ugira wa 15 w'imyamamazo umukandida wa CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye yari mu ntara ya Makamba Dedone Nahimana yigenga nawe akaba yagiye mu ntara ya Mwaro muri komine ya Kayokwe mu gihe Gaston ndi mu bayiprona yamamarije Imatana mu ntara ya Bururi Desiratunga Imana Kigali ijwi rya Amerika
Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda aho hejuru cy'ikorwa rwa gisirikare rwicaye I Kanombe rwatangiye kuburanisha abasirikare batatu n'umusivili umwe baregwa gufata abagore ku ngufu mu kagari ka Kangondo ya kabiri mu mujyi wa Kigali. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yakurikiranye iburanisha.
Bose bagejejwe mu rukiko bambaye udupfukamunwa mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa rya COVID-19 bari bicaye mu buryo hagati y'umuntu n'undi hasigaramo metero irenga. Ni nako byari byifashe kubagize inteko iburanisha abashinjacyaha abunganira baregwa ndetse n'abanyamakuru bari baje kumva urubanza ubushinjacyaha bwavuze ko aba basirikare bashinjwa guhohotera abatuye mu mudugudu wa Kangondo ya kabiri ahazwi nka Barnyayi ku isonga ubushinjacyaha burega Private Ndayishimye Patrick na Nishimwe Fideli icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no kuwujyamo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake kwinjira mu nzu y'undi mu buryo butemewe n'amategeko icyaha cyo kwiba n'icyaha cyo gutizamu no kudakurikiza amabwiriza y'izamu Ubushinjacyaha buvuga ko aba basirikare Private Ndayishimye Patrick na Nishimwe Fideli bataye akazi aho bari babashyize mu ijoro bakajya muri Kangondo ya kabiri. Aba basirikare babiri baregwa no ku matariki anyuranye ko bajyaga muri aka kagari bakinjira mu nzu z'abagore abagabo bahasanze bakabakubita hanyuma bakasambanya abo bagore ku gahato. Abandi basirikare batatu n'umusivili umwe ubushinjacyaha buvuga ko bakurikiranyeho ubufatanyacyaha kuko basigaraga hanze bacungira umutekano babaga binjiye mu nzu mu bikorwa by'ubusambanyi. Ubushinjacyaha busobanura ko nubwo abarega batari bazi amazina y'ababakoreye ibyaha ariko bajyanwe mu kigo cya gisirikare babagamo bababereka bari kumwe n'abandi basirikare benshi buri wese akagenda akora ku wo yabonye. Ubushinjacyaha bukagaragaza urutonde rw'abantu barenga 10 bavuze uruhare rw'aba basirikare aho ni naho buhera buvuga ko abaregwa bakekwaho gukora ibyaha bikomeye bityo bagasabirwa kuba bafunze by'agateganyo iminsi 30. Urukiko rwatanze umwanya abaregwa ngo bagire icyo bavuga ku byaha baregwa bose uko ari batandatu bahakana ibyaha. Ndayishimye Patrick ufatwa nk'uyobora abagenzi be yahakanye ibyaha aregwa avuga ko nta kuntu yasambanye umugore ufite umugabo buri munsi ataramwirukana yanongeyeho ko abo bamuregana nawe bamwe aribwo bari bakirangiza amasomo ya gisirikare bataratangira akazi. Yavuze ko mu matariki bamuregeraho yo mu kwa gatatu atigeze ajya Kangondo ya kabiri ko gusa yarasanzwe atembererayo. Yongeyeho ko yahaherukaga mu kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri kandi yagiye atari mu kazi. Naho mugenzi we Nishimwe Fideli we yabwiye urukiko ko yasoje amasomo ya gisirikare ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa kabiri akagera mu kigo cy'ikami tariki ya 4 z'ukwezi kwa gatatu aho yamaze ibyumweru bibiri aruhuka. Bagenzi babo basigaye nabo bavuze ko batigeze bajya muri ibi byaha baregwa. Umusivili umwe wari witabye urukiko Ntakazireho Donati yahakanye ibyaha aregwa avuga ko atari kujya mu mutwe w'abagizi ba nabi hamwe n'abasirikare kuko atari abazi. gusa yashinje Private Patrick Ndayishimiye ko yamubonye akubita abo basore babiri yabicaje hasi ubwo yari ku Irondo mu kagari atuyemo ka Kangondo ya kabiri, ariko ahakana ko atabonye abo basirikare bafata abagore ku ngufu. Umwunganizi w'abarego yavuze ko nta kintu na kimwe kigaragaza intego yo kurema umutwe w'abagizi ba nabi abasirikare bari bafite, bityo ko nta mpamvu n'imwe ubushinjacyaha bugaragaza bubahamya iki cyaha. Ku cyaha cyo gutizamu yavuze ko kuba iperereza rya gisirikare ritarigeze rimenya ko habayeho guta akazi, iby'ubushinjacyaha buvuga bitaba impamvu zikomeye zishingirwaho mu kubahamya iki cyaha. Ku cyaha cyo gusambanya ku gahato yavuze ko ukurikije uko iperereza riteye bemeranye n'iby'ubushinjacyaha bwabonye ashingiye ku biri mu nyandiko mvuga by'abakorewe ibyaha, aho asanga ko iperereza rigikomeje rikazagaragaza ibimenyetso byisumbuyeho bishinja cyangwa bishinjura. Buri wese mu baregwa nawe yagiye atanga impamvu asanga akwiye gufungurwa by'agateganyo. Bose bahurije ko aho baba hazwi, ko baboneka mu gihe cyose urukiko rwabakenera, kandi ko barekuwe by'agateganyo babasha kubonana n'imiryango yabo. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko ko nyuma y'impamvu zikomeye zagaragajwe rwazafata umwanzuro wo kubafunga mu gihe cy'iminsi 30 kugira ngo hategurwe urubanza. By'umwihariko kuri Private Ndayishimiye, we ukaba waba umwanya mwiza wo kugira ngo yitekerezeho adakomeza gukora ibyaha. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 nabwo yari yahamwe n'icyaha cyo guhishira ibintu byibwe. Urukiko rwavuze ko ruzatangaza umwanzuro warwo kuri uyu wa gatatu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 1 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Noneho tujye muri Uganda. Urukiko rukuru rwaraye rurekuye by'agateganyo General wavuye ku rugerero Henry Tumukunde, wigeze kuyobora urwego rw'ubutasi rwa gisirikari mu Cyongereza bita Chieftaincy of Military Intelligence, CMI mu magambo ahinnye. Tumukunde yafunzwe mu kwezi kwa gatatu gushize ashinjwa icyaha cy'ubugambanyi. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Inyashius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu gihugu cya Uganda.
Lieutenant General Henry Tumukunde yagaragaye ku murongo wa video usigaye ukoreshwa n'inkiko gukimanza z'abafungwa batabanje kuzanwa mu nkiko kubera icyorezo cya corona. Yabonekaga nkunaniwe. Yari inshuro ya kane kuvaho yafungiwe mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka asaba kurekurwa by'agateganyo, ariko umucamanza ntabimwemerere. Agisaba kurekurwa bwa mbere kugira ngo aburane ava hanze, umucamanza Wilson Kwesiga yamusabye abamwishingira batatu bose b'abasirikare kandi bari ku rwego nk'urwe rwa Lieutenant General mu gisirikare cyangwa barurenze kandi bakiri mu gisirikare, banagombaga kuzana urwandiko rw'umugaba w'ingabo rubemerera kumwishingira. Abunganira bwana Tumukunde mu by'amategeko baje kunenga iby'urukiko rwasabye kugira ngo rumurekure, bavuga ko byari bikabije cyane kandi ko ari nta musirikare ugikorera leta wajaga kwemera ko kazi mu gihe Tumukunde we igisirikare yagisezereye kera. Lieutenant General Henry Tumukunde wabayeho umukuru w'ikigo cya gisirikare gishinzwe iperereza mu gihugu, akanaza kuba na minisitiri ushinzwe umutekano w'igihugu kugeza mu mwaka wa 2018, ashinjwa icyaha cyo gushaka guhirika ubutegetsi bwa President Museveni akoresheje ingufu hamwe no gutunga imbunda atabyemerewe n'amategeko. Icyaha cy'ubugambanyi ngo yagikoze mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka ko yafatiwemo akimara gutangaza ko aziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'umwaka utaha. Ubwo yatangaga ikiganiro kuri televiziyo ashinjwa kuba yaravuze ko iyaza kuba ari umutegetsi w'igihugu cy'u Rwanda kuri ubu yajaga gushyigikira umuntu wese ushaka gukuraho Perezida Museveni. ayo magambo ukurikije ubushinjacyaha ngo yashatse guhamagariza igihugu cy'u Rwanda gukoresha ingufu gukuraho ubutegetsi bwa President Museveni. Nibutse ko icyo gihe umwuka wari mubi cyane hagati y'ibihugu byombi, kandi na n'ubu umuti w'amatati uri hagati y'ibihugu by'ibituranyi akaba utaraboneka. Nyamara ubushinjacyaha bwari bwanze ko uyu mujenerali unafite ubumwe n'umufasha wa President Museveni yarekurwa by'agateganyo, buvuga ko butari bwarangiza gukora iperereza. Ariko umucamanza ibyo yabiteye utwatsi avuga ko mu minsi 60 ishize ari muri gereza iperereza ryagombaga kuba ryararangiye. Aho umucamanza Wilson Kwesiga yahise ategeka ko Tumukunde arekurwa, ariko agasiga igitabo cye kinzira mu rukiko, kandi aza no kwemerera abantu batatu baje kumwishingira barimo umufasha we, murumuna we, hamwe n'inshuti y'urugo. Ntibiramenyekana niba kugufungwa kwa Tumukunde kugiye kugira ingaruka ku mugambi we wo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu muzwa. Nibutse ko benshi mu banyapolitike bapinga President Museveni bakunze gufungwa bashinjwa kugambanira ubutegetsi, ariko izo manza zose zibesigiye umaze guhangana na Museveni inshuro enye zose. Ariko kuba ashinjwa ibyaha bitandukanye bya politike birimo no kugambanira igihugu ntibimubuza kwiyamamaza. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, naha aya makuru yakakanya ahumurije, ariko nandi mu munsi wose ntabacike, ndetse n'ibigano bya radio Ijwi rya Amerika. Aya makuru rero twayabateguriye kandi twayabagejejeho je na bagenzi banje bose dukorana hano i Washington DC, turi buri wese iwe mu rugo mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Maze rero mugire umunsi mwiza, kandi namwe mwirinde iyi virusi ya corona. Ntabwo irabonerwa umuti nyakuri cyangwa se urukingo ruhamye. Murakarama.
Tanzania.